Uganda ni bacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu Ruganda ni bacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradio inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu Ruganda ni bacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Cyangwa mwiriwe inshuti bagenzi b'urunani rw'ibimenyesha makuru niko mukurikira ikiganiro karahara mu Ruganda ntibacura. Uyu munsi tugaruka ku ngingo ya leta yo kubuza ikoreshwa ry'ibyo gutekera ibisumwa mu tumwanya canke mu bindi bikoresho bya plastike bitabora. Ariko rero ibyo bikoresho biracakoreshwa gushika n'ubu, naho itegeko ribibuza ryasohotse ku igenekerezo rya 8 Nyandagaro 2018. Nimiburiburi nkuko muza kuvyumva mwidonido rya kino kiganiro nuko iyo ngingo yari gufatwa habanje kubaho ingingo merekeza ishiraho ibindi byo gutekeramwo. Ico nico tugiye duca irya nino mwa kino kiganiro. Mugume hafi mugishikirizwa na Jewe Karine Dusabe usanga ikaze. Tutangure mu ntara zitandukanye aho byibonekeza ko utwo tumwanya n'andi maplastike bigikoreshwa ukuri kwamye cyane cyane mu gutekera amavuta y'amamesa. Naho integuro ya leta yo tegekanya guhindura ingendo bitarenze mu mpera za kuno kwa gatatu. Mu runani rw'amaradiyo inzamba RPA na television Renaissance mugenzi wacu Signorine Nijimbere atubwira uko vyifashe.
Ikibazo kitaratora umuti na ikigo cha leta kijejwe gucungera kanovera kibidandazwa mu Burundi BBN chatanze itegeko ryo kuvavanura n'ivyo bikoresho byonone bidukikije. Mu ntara ya Makamba aho twakubikiye abanyagihugu bavuga ko iyo ngingo ataco bayikema ubwayo, ariko leta ngo ntiyayiteguriye nkuko byabwirizwa kugira ngo haboneke ibindi bikoresho bisubirira ivyo vya plastike abanyagihugu basanzwe bamenyereye.
Nimiburiburi ariko bihagarika ariko hajyanye amacupa ya bibiri kuko ubonye abadandaza basa n'abataye mutwe ntabona ibintu bagiye gukora, kandi ibyo bavuga ngo umuguzi azohora yitekerera ibyo atekeramo atajya kugura ni ukwihenda cyane kuko aya mavuta umuntu atanatekeye zoroha cyane n'umuntu ari ku rugendo zamworoheye kuyagura, ariko ubonye bizogorana kuko ikenshi dusanga ahantu b'abagabo ahaguruka bamuhira ngo agugure amavuta mu isoko, ariko abonye ukuntu ashobora kwiruka akayagura ni ukuvuga ibyo bizatera uruhombo ku badandaza, kandi nako nyine izohomba kuko amatarife arariba ni menshi.
Aha Makamba babona ko ikibazo kikigoye mu gihe leta isaba ko kiva mu nzira bitarenze kuno kwezi kwa gatatu. Icyo kiringo kirateye kandi impungenge abanyakayanza. Twakubikiye mu isoko nkuru yo muri iyo ntara, abaguzi abadandaza bose ntibatahura uko biri bugende kugira ngo iyo ngingo yubahirizwe.
Bashiriye bizoba gora kubera ntwari yamenyere yatagura akabibiri n'amajana ane undagura akabibiri n'amajana umunani ikibune kinini nashuruka kidara igihumbi imwe ubangiye turatekera mu kibuga gusa kubera ariko dusigara nyuma ntwari uwahora agura akabibiri n'amajana ane ntazoba kiruka amameza kandi yari ashaka igura.
Aho mukayanza bamenyesha ko mukurindira kwizyo bija mu ngiro leta yo birabangira kuri iyo ngingo kuko hari abasanzwe batunzwe no gurudandaza rw'amamesa gonyene.
Arakoze Signorine Nijimbere ikigo kigenzura iby'ubuziranenge mu Burundi BBN mu kiganiro cahaye abamenyesha makuru kwa 14 Ntwarane. Uburongoye ikigo BBN yasavye intwaro gufasha kubahiriza isango rishasha rizotangurana n'ukwezi kwa ndamukiza, akanegura ko abanyagihugu batitabiriye akamo ko kuvavanura no gukoresha ibyo bikoresho byonone bidukikije. Severas Ndayikengera arongoye BBN.
Twaratanze amezi atandatu ku bantu bakoresha ambaraje de recuperation bari mu isoko bajya bashyiramwo amamesa, bashyiramwo amakoto, bashyiramwo ibindi, hajya bobo ntibabimenya. Ubwa mbere na mbere amacupa de recuperation ntabayogeje. Ubwa kabiri ivyo bashiramwo abantu bize biochimie alimentaire l'oxydation des lipides harabuze usanga amavuta amaze ngahinga rimwe amahinga abiri hatangwe kuzamo imirongo yera uzi ukono onekara kwa mavuta achabimenye niho hava ibiza kanseri rero twari twatandikiringo cyuko gushika itariki 2026 z'ukwezi kwa kabiri 2023 tutazosubira kubona abantu bariko barakoresha mu masoko yose y'igihugu bashira ibintu byabo muri ajya macupa akoreshwa ubugira kabiri ivyo tubigira tuzi igituma ngubu mwese mutamuvuga muti none ko bari abantu batekera muri ivyo muri ko murabibuza none inyishu ni inyishu iroroshye kinjo yatanguye gukora ryari ako avyo yatanguye gukora ryari je ndu umwana muri za 75 niki nitwagenda kugura amamesa tugatwara kagemeri tukuyimuhira ama tugatwara amamesa abayadandaza bakagumiza mu bidona n'ibindi aha nukuraba uvunitse aramenye ingena cumbagira ibikuru namagara y'abantu dusabe administration mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri mu icupa rikoreshejwe kabiri nuko muhi bihano birategekanyije
karahara mu ruganda umwanya wanyu
aka nikakanye duha abakurikira urunani rw'imenyesha makuru abanyagihugu baganiriye n'urunani rw'imenyesha makuru RPA inzamba nibonesha kuri Renaissance bavuga ko kugira iyo ngingo ikurikizwe leta itegerezwa kurondera ibikoresho bisubirira utwo ducupa kandi akajamwe ingufu z'inzego zitandukanye z'igihugu kurikira bamwe muri abo banyagihugu
imakaza kandukanye ashari imashuka na plastiki kandi na chama kachambura kajana plastiki ya masinju la chariho mbisaka cha ujumbura kuma parikingi la chari danda za mga mazi kashira mwuvuki la chari danda za mga jama kipanyen kisigua korero kiengi ingwa kajia hamne kajirojo mungiro hata wali kuitanga kuinzego zigi polisi nindzego kengwaro aliku niba kwa mkwa wako ze kusa kumasashe Nihuwa nukwe masashe arashaoneka nuu na hatari naishi mgao nuwa masashe nuu ya tujuwe ni hundu.
Chewe mba monara ya Kayanza. Ndaze ingingo ya leta yo gukuraho ibikoresho bakoresha mu gutekera cyangwa amacupa byo mu bwoko bwa plastic kugira ije mu ngiro bizoroshe mu ntara ya Kayanza. Kuko kugeza ubu nta kimenyetso na kimwe kiboneka cy'uko inyuma y'ikiringo batanze cy'umpera z'ukwezi kwa gatatu iyo ngingo izaba yagiye mu ndira kubera iki kubera biragaragara neza ko ubu honyine mu mabotike amacupa yo mu bwoko bwa plastike yose ari kigaragaza ku bwinshi ibyo rero bikava kuki bikava yuko ata kintu na kimwe atagikoresha na kimwe kiraza kiboneka leta yategekanije kiza gisubirira ibyo bikoresho bisanzwe bikoreshwa byo mu bwoko bwa plastiki kugeza ubu rero kugira icyo gikorwa gishobore kujya mu ngiro ni uko leta yozana ibikoresho bibisubirira ibikoresho bisubirira ibyo byo mu bwoko bwa plastiki kugira abanyagihugu bashobore kuronka ibyo bakoresha mu gutekera ibyo bahora batekera muri ibyo bikoresho bya plastiki dufate nk'amavuta rero nta kimenyetso na kimwe kiboneka cy'uko mu ntara ya Kayanza mu mpera y'ukwezi kwa gatatu iyo ngingo yoba yagiye mu ngiro kiretse hamwe mu kwihuta bagaca bazana ibyo bindi bikoresho bibisubirira
mu ntara ya Ngozi ariko ndaraba ingingo itafashe yuko bakora ry'amacupa ya plastike batekeramo amamesa n'ibindi bidandazwa kubera bifite ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ndabona ishyirwa mu ngiro ryayo bizagoye mu karere iwacu kuko n'ubu ndacyabona abakiyakoresha na cyane cyane mu kudandaza amamesa ndakibona kiva mu bice bitandukanye two muri Ngozi igitumi itaza mu ngiro neza ni uko nyine mbona nta ngingo zikomeye zigeze zifatwa nta ngingo mperekeza kuje kuzifata kugira ngo hagize urenga kuri iyo ngingo ashobore guhana rero nihafata ingingo ruhashya kandi n'abateje intwaro n'umutekano heza bakurikirane neza yuko irikira ishyirwa mu ngiro koko basanze bakoresha ayo macupa ya plastike mu rugandazo babihagarike kuko bifite ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu.
Umutumire w'ikiganiro nyuma mesa bushimike akurikiranira hafi ibibazo by'ibidukikije mu Burundi, akaba kandi yashinze ishyirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije. Kubwiwe abadandaza n'abaguzi nta kundi bari kugira atari kubandanya bakoresha ibyo bari basanzwe bakoresha kuko Leta yafashe iyo ngingo atakindi na kimwe yeretse abanyagihugu bakoresha mu gutekera ibyo basumye. Ibyo bikaba biri mu rutonde rw'intwaro mbi isanzwe iri mu Burundi, bivugwa na Mamyate Sabushimike akurikiranira hafi ikibazo cy'ibidukikije mu Burundi, akanegura ko Leta ibuza gutekera muri ibyo bikoresho by'umwanya n'amacupa ya plastike mu gihe hari n'andi mahinguriro abandanya bihingura ku nyungu za bamwe mu bategetsi.
Igituma itashotse ija mu ngiro itashotse itera imbere ngo iryo tegeko rije mu ngiro uko bikwiriye ni uko n'ubu mu Burundi ugumubona hirya no hino y'ama plastique bwa busashe batekeramo amavuta, batekeramo inyama, batekeramo ibyo basumye nka byose. Iryo tegeko ritategekanije neza ibisubirira ubwo bumwanya n'ayo ma plastique. Ntibyaritegekanije kubera itegeko Leta yafuye kurizana uko itaraze ibizobisubirira. Nibyo bagerageje kugira ngo basubirize ubwo plastike n'ibikozwe mu ma plastike nyene bikozwe mu mpapuro zitagumagumye, urabona usumiyemo nk'inyama amaraso acagenda arajojota. No kuvuga ivyo byose rero nico gituma abantu baranyegeza mu kubikoresha. Hanyuma ikigira gatatu kibabaje nuko hari amahinguriro amwamwe baretse akaguma akora izo plastike nubwo busashe. Rero urumva yuko itegeko ritagiye mu ngiro uko byari bikwiriye, twabyakiye neza cyane. Rero icyo gisata cyo mu bidukikije gihanzwe n'ingorane zitari nke. Uretse ubwo mwanya duhanije kuvuga, turashobora kuvuga yuko icyo gisata cyo gukingira ibidukikije gihanzwe n'uko amategeko ataja mu ngiro. Kirafise amategeko meza cyane mugabo adashyirwa mu ngiro, kirafise amategeko agenga ibyo by'ubusashe, agenga ibyo by'amashamba, agenga ibyo by'amazi, agenga ibihingurwa nyezina, ariko kubwira bije mu ngiro ni ikibazo kuri Leta, ni ikibazo kuba jejwe intwaro, ni ikibazo ku bushikiranganji bujejwe gukingira ibidukikije, ni ikibazo ku bijejwe umutekano. Mbega wuvuga gute ubona iryo bomagurika ry'imisozi batakinze izo mpanuka, aya mashamba yarangiye, ikirere gitosagirwa, aya mazi yaguma atosagirwa n'amazi yandoke n'iyindi micafu yose, abantu bakagwara indwara za kolera, z'amacinya, indwara zijyanye no gucibwamo n'ibindi. Igisata cy'ibidukikije cyugarijwe n'ingorane nyinshi cyane, kandi cyari gifise amategeko ameze neza akingira muri ico gisata cy'ibidukikije. Mugabo bafata ingingo bafise uko gushaka ku majambo no mu mpapuro. Ku majambo uko birirwa baravuga mu makoraniro, dukingira amazi, dukingira amashamba, mugabo kugira bije mu ngiro ikaba umuzi wibuye. Ni ukuvuga yuko harimwo bamwe bafise ico ugushaka, mugabo ntikuje mu ngiro ukaguma muri izo nkaratasi, ukaguma muri izo muri ayo majambo gusa ku mutima bitariyo, no cyane cyane mu ngiro bitariyo. Ariko turibaza ko harimo bamwe bafise uko gushaka, mugabo kukubera bataba bafise ububasha bwo gufata ingingo zo gukingira ivyo bidukikije, ugasanga uko gushaka kwabo kubaye imfagusa.
Mamyate Sabushimike asaba Leta y'u Burundi kurungika abahinga bayo mu bihugu bibanyi kugira barabe ingene mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda na Kenya bashoboye gushyira mu ngiro umugambi wo kurwanya ibyo bikoresho byonone ibidukikije,
kugira haboneka agahengwe muri ivyo bintu vyo gusumiramwo, kugira ayo maplastike n'ivyo aronona ibidukikije, kugira iryo tegeko rije mu ngiro. nuko bashira habona ibindi bisubiriza ayo ma plastike bahora bakoresha nuko atamwana n'ikinono ayo mahingurira amwe bareka akabandanya akora bayugara cyo kimwe bakayafata amahinguriro yose bakayafata cyo kimwe ntiyabe umwana n'ikinono hanyuma amategeko akaja mu ngiro babanyagihugu bagenda gusumisha bagenda gutekera muri ayo ma plastiki bagaheza bakaba bafise ibindi bibisubirira hanyuma bakarondera ingene bogira nwe za recyclage ayo ma plastiki ingene bo bisubiramo ingene bonasubiza mu mahinguriro zaje bivamo hanyuma bakongera bagasaba n'amataxi maremare kuri abo bazana ayo ma plastiki bakiyemeza kubisubiza inyuma kazo hanyuma burundu izo bi plastike bigacibwa ariko ikindi cyokogwa nuko ama plastike yazari ngaha mu gihugu cyacu mu ntara zose amanza akavanwaho amaze kuvanwaho yose bagaca bashyiraho ya gucungera ko atabindi bisubira kwinjira hanyuma ugushaka kwa leta ugushaka kwa ubushikiranganje bujejwe bidukikije ugushaka kwa UBP bukaja mu ngiro ntikugume mu mpapuro no mu majambo ibikorwa bikagaragara kandi bagatanga karoriro kaboneka Uburundi burashobora kwisunga ibihugu bibiri uri muri kano karere dusangiye akarere ni igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kenya izo bintu by'ubusashe barabigwanije ziza z'abantu biratungana bararondera ibisubiriza mu gihugu cya Kenya naho hariho ubusashe bumwe bumwe bakoresha bwobwo ubwo bakoresha mu gutegura ijya mizaro y'ibiti baba babukoze burabora ubwo burabora haragera igihe buhejeje kubabaje kubukuramo iyo mizaro y'ibiti burahava bukabora ariko ubwo iwacu mu Burundi ni ubusashe n'amaplastike bitabora bisunge ibihugu bibiri sikure barungike aho muri OBP aho mushikiranganje bw'ibidukikije barahura ubwenge ayi Kigali ni Nairobi baheze baze babishire ubwenge bazaba barahuye babushire mu ngiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibidukikije bitere imbere tugende ku rugero rw'ibi bihugu byacu biri muri EAC tugende ku rugero rwa Kenya tugende ku rugero rwa Uganda tugende ku rugero rwa Rwanda tugende ku rugero rw'igihugu cya Tanzania
Nikuri izo mpanuro za mama yacu saba ushimike duce dusozerera ko iki kiganiro karahara mu ruganda nibacura cyo muri uku kwezi kwa ntwarane twumvise ko ingingo yo gukuraho ibyo gutekera ibidandazwa ari nziza ariko yabuze ingingo mperekeza zo tuma haboneka ibindi byo gutekera abategetsi kandi borabira ku burorero bw'ibihugu bibanyi byashoboye kugwanya utumwanya n'andi ma plastike turashimiye cyane ko namwadukurikiye bagenzi banje bafashije muri kino kiganiro kandi dusabe ni jenerali ko ndakibashikiriza irindi sango ni kwa 27 ndamukiza 2023 hazuba ari mu runani nyene rw'imenyesha makuru Hadjo inzamba gateka krawe Hadjo ya pea hamwe na telefone sans mugira mahoro naho butaha
Chari kiganiro karahara mu Rwanda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na radio television renaissance karahara mu Rwanda nibacura